Il y a des crochets partout.
Sur le financement.
Il y a des crochets partout.
Les 100 milliards.
Utunenge dutogwa hanini n'ibihugu vya Afrika kuri yo ntego y'amasezerano duhagaze ku kibazo cy'uko ibihugu nk'ubushinwa birungika ivyuka vyinshi mu kirere bitarerekana urugero canke ryari vyo gabanura ivyo vyuka igihugu ca leta z'umwe za Amerika cagirizwa kandi kikiyemerera kuba kirungika ivyuka vyinshi nta kibazo kibona mu kwemeza ryari co tangura kugabanya ivyo vyuka ariko icico gihugu kitemera nuko ikigega gitegekanywa kuzojamwo amafaranga agera ku mamiliyari ijana z'amadolari y'abanyamerika kumwaka kumwaka cokwega ibihugu vyateye imbere kwera amahinguriro Amerika ibona nyabuna kwico kigega cokwega igihugu cose kibishoboye hagacaduka ikibazo c'ibihugu bitunze ariko bitagirizwa ivyuka vy'umurengera nka Qatar na Singapore bivuga ko nyabuna hoba ibiharuro bikozwe n'abahinga umwe wese agaterera muri ico kigega bivanye n'ivyuka yarungitse Tosipa Nupanu ari mu bahagarariye ibiganiro ku rwego rwa Afrika agahamagarira impande zose kureka kudadaza.
On avance très mal. Dans certains groupes, ils disent « Ah, mais comment est-ce qu'on peut parler de l'adaptation ?» Alors que on n'a pas encore terminé de
ntambwe turatera mu migwi imwe bavuga bati ni gute twovuga guhangana n'ihindagurika ry'ibihe tutemeranije neza ingene tuzogabanya ivyuka mu kirere abandi nabo bati ivyo ntivyihuta reka tubanze nyabuna turabwoterera ngahe na ryari muri ca kigega nk'abanyamerika abavuga bati ivyo bitigiri tureke kubishiramwo kuko ari amahera arinda kwigwa mu nama nshingamateka ariko nko kuvyuka turashobora kwemera kugabanya urugero twumvikanye ko ko ingingo nk'izo zifatwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu muza nashigikiye cyane uyu mugambi ico twokwihukanya nuko Amerika n'Ubushinwa birungika ivyuka bigera kuri 42% kwijana y'ibirungika ku isi yose naho rero haraba ariko baranana kuri iyo ngendo ya Amerika kuganje tworaba ingene tugiraho duhurije kuko ari nka hamwe boramuka bikuye ku masezerano mumve ko nabashinwa bashobora guca biyo nkora nuko rusha umwe wese rero ku ruhande rwiwe hambavu y'ibibazo bisangiwe muri rusange hari imico y'abantu inegura iyo ntegura y'amasezerano
enough is enough.
Nabasangwa butaka wo mu mihinga itandukanye bamenyesha ko n'ingingo ya kabiri yari yategekanije kuzokwerekana neza ingene amateka yabo yo kubahirizwa atayo basanze muri iyo ntegura y'amasezerano.
We are the indigenous people from the Africa.
Turabasangwa butaka wo muri Afrika. Nitugehewe na gato ningene ibintu biriko biragenda. Twarakingiye amashamba yacu nabo barahingura. Baronnye ibidukikije turabikingira. Ntibashobora kubandanya baturenganya.
We are calling for the EU.
Turatakamo umujyango w'ibihugu vya Buraya na Afrika eka ndetse ibihugu vyose. Numwanya ukwerekana ko kiremwa muntu afise amategeka mugenga.
They need to speak out now.
Ibihugu vya Afrika bivuga ko bidashimiye integuro y'amasezerano vyagirizwa ku ruhande rwavyo kuba biriko birarenza urugero mu vyo bisaba bigasabwa no gutsimbataza intwari bereye kuko nabipfuza gushira imitaye yabo mu buhinga bwa none butonona ibidukikije muri Afrika bavuga ko akenshi usanga intwaro itabereye mu bihugu bitari bike itabahumuriza biruko mu gihe bitegekanije ko kuri no wa gatandatu igihe cy'isaha zitandatu iyo integuro y'amasezerano iba yashitse mu minwe y'abashikiranganje batandukanye ngo bayicishe kwa maso iparimu Faransa Diane Nahadwe ijugi Amerika.